Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mudukurikira muri I Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.31 na 41. Hakurya muri Uganda turi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 I Kisoro. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nini nahazwe ndi muri studio ya gatanu. Mu Burundi leta yafashe ingingo zibuza imiduga n'amapikipiki kwirirwa zihagaze ku mastation ya essence. Muri ano makuru turaca kuri ayo mastation atandukanye kuraba ingene aberwa n'ingingo bayakiriye.
Banya nuko ushobora guhagurusa umuduga ubona hariyo nk'iritiro nka zitanu, ukavuga ati je ngiye aha mu rugo rugendo ugiye ugasanga ushobora kukikuzimira ko urumva ko yangingo icyo gufata.
Uyu ni umwe mu bagendesha imiduga mu gisagara cya Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Muri Kongo igisagara cha Sake kiri muri territoire ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru ciriwemo intambara kandi kazi. Muri Afrika yepfo umugambwe ANC uri ku butegetsi uri mu nzira zo gutsinda amatora ku majwi make cyane mu mateka yawo. Abagwanyi bo muri Yemen batangaje ko barashe ibisasu ku bwato indege z'intambara za Amerika zururukira ko canke zikurira ko muri na makuru turanagaruka no kuri dosiye ya Donald Trump yahoze atwara Amerika. Musangwe ikaze kandi mwakoze gucagura kumviriza ijwi rya Amerika. Reka makuru yacu tuyahere aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump yahoze ari president w'iki gihugu atangaza ko agiye kunguruza urubanza yaraye aciriwe n'abanyagihugu 12 bagize umurwi wa sentare y'abanyagihugu jury yabumuburanishije. Abagize uwo murwi ejo niho bemeje ko yagirwa n'ivyaha 34 vyose yaramaze iminsi ariko araburanako. Mu kiganiro Donald Trump yahaye amenyesha makuru ari mu igorofa yiwe bwite yubatse mu gisagara ca Manhattan I New York, yavuze ko yaciriwe ugwango ndagonde kandi yifata nk'imfungwa ya politiki ariko uko biri kose azunguruza.
Tuzajuririra iki kinyoma, tugiye kujurira ku bintu byinshi bitandukanye. Nimwatwemereye kugira abatangabuhamya, nimwatwemereye kugira icyo tuvuga, nta kintu na kimwe mwatwemereye gukora. Umucamanza yarabogamye.
Umwanya munini rero w'ijambo ryiwe ryamaze iminota irenga 30 Donald Trump yawumaze yifatira mu gahanga ubutegetsi bwa President Joe Biden n'abamwegereye yise abagwayi barangwa n'ubutegetsi bw'igitugu. Yavuze ko aribo batumye acigwa ico yise urubanza rw'akarenganyo. Abayoboke biwe bari basidukanye niyo nka imbere y'inzu yiwe y'agaciro kanini yitwa Trump Tower, aho bakoreye imyerekano yo kumushigikira. Yaciye atanguza isekeza yise ndi mfungwa ya politiki. Nyuma y'amasaha make cyane iryo sekeza yari imaze kwegeranya ingabire y'amamiliyoni y'ababa 39 mu mafaranga y'amadolari ya Amerika. Ibiro bijejwe kwamamaza President Joe Biden byavuze ko ingene Donald Trump ariko arigenza n'amajambo yavuze byerekana neza ko adashobora kuba president wa Amerika. White House yavuze ko Trump yambitse iceye ubutungane bwa Amerika mu kugaragiriza ko butigenga. Ejo kwa kane naho ibiro by'umukuru w'igihugu nyene byari byavuze ko urubanza rwa Trump rwerekanye ko atanumwe ari hejuru y'amategeko muri Amerika. Abategetsi bamwe bamwe bo mu makungu batanguye kugira icyo bashikirije kuri dosiye ya Trump kandi bavuga ko bamushigikiye. Umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano yise urubanza rwiwe urwa politiki. Urusiya nabwo hubicishije ku muvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu Dmitry Peskov bavuga ko Amerika iri kwikumira ikumira murantunga abatavuga rumwe na leta ku rubuga rwa politiki. Abagwanyi bo muri Yemen batangaje ko barashe ibisasu ku bwato indege z'intambara za Amerika zigurukira ko canke zikururira ko. Ni nyuma y'ibitero by'indege abasirikare ba Amerika n'Ubwongereza bagavye kuri abo bagwanyi. Abo bagwanyi bakavuga ko ivyo bitero bishobora kuba vyahitanye bagenzi babo bagera kuri 16. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe.
Izinyeshamba z'abahuti bo muri Yemeni zishyigikiwe na Iran zatangaje aya makuru uyu munsi kuwa gatanu. Zavuze ko zigiye gukaza ibitero mu nyanja itukura nyuma y'ibitero bakomeje kugabwaho. Izinyeshyamba zavuze ko ibitero by'indege za Amerika byahitanye abantu 16, abandi 40 barakomereka. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa byatangaje inkuru byavuze ko bitashoboye kugenzura ibivugwa n'izinyeshyamba ko ari ukuri. Bibaye ari ukuri, cyaba ari cyo gitero cya mbere gihitanye abantu benshi icyarimwe nyuma y'uko Amerika n'Ubwongereza batangiye ibikorwa byabo mu kwezi kwa mbere byo kurinda inzira yo mu mazi ikoreshwa cyane mu bijyanye n'ubucuruzi. Kuva mu kwezi kwa 11, izinyeshyamba zigenzura igice kinini cya Yemeni zakoze ibitero byinshi bya misile n'ibyo tudenge tutagira abapilote mu nyanja itukura mu rwego rwo gushyigikira Abanyapalestina bo muri Gaza kubera intambara ya Israeli na Hamas. Umukuru wazo Mohamed Ali Bukayiti yanditse ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter ko badakangwa namba na Amerika n'Abongereza. Ku ruhande rw'Ubwongereza, Ministre w'intebe waho Rishi Sunak yavuze ko ingabo z'Ubwongereza arizo zagabye ibitero ku nshuro ya gatanu ku birindiro by'abahuti bo muri Yemeni. Yumvikanishije ko hamwe na Amerika ibi bitero byakozwe mu rwego rwo kurushaho guca intege abo barwanyi no kurandura iterabwoba rikorwa nabo.
Tim Harris, ishimwe, urakoze. Tuje rero ku mugabane wa Afrika. Ubu naho ubutungane bwa Zambia bwarekuye Esther Lungu, umutambukanyi wa Edgar Lungu yahoze ari president w'ico gihugu. Yari yahagaritswe ku munsi wa kane ari kumwe n'abakobwa biwe babiri, bose bakekwa ko inyuruzwa ry'amafaranga n'ubutunzi baronse biciye mu bugizi bwa nabi muri bwo harimo n'ubwicanyi. Bimwe mu vyo bisiguye ko mu gihe bari mu minwe ya polisi umwanya munini yarimwo ingene baronse amazu afise agaciro ku miliyoni n'ibihumbi 600 madorari ya Amerika. Ayo mazu ari muri quartier y'abatunzi yitwa Kasama iri ku murwa mukuru wa Zambia i Lusaka. Amashirahamwe yigenga muri ico gihugu yavuze ko Esther Lungu n'abakobwa biwe batashoboye gutanga ivyemezo vyerekana ko ayo mazu bayaronse biciye mu nzira zemewe n'amategeko. Ayo mashirahamwe avuga ko ivyo bagirizwa ari ukuri kuzuye. Madamu wa Edgar Lungu yahoze atwara Zambia n'abakobwa biwe barekuwe bamaje gutanga ingwate y'amafaranga, ariko amafaranga batanze nze ntiyigeze atangazwa uko angana. Hano makuru rero yose muheje kumva nayandi hirya nino ku isi ku ijwi rya Amerika mushobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahere i Bujumbura mu Burundi ku mugwa mukuru wa politiki, ariko no muzindi ntara bamurantunga kuko twari tubanje kubabwira iby'igitoro mugari katubanze tunyarukire gato muri Republika Demokarasiya Kongo. Habarwanyi ba M23 bagwanya ubutegetsi bw'ico gihugu bagiriza ingabo za Kongo FRDC n'izishyirahamwe ry'ibihugu byo mu majepfo ya Afrika SADC kwica abasivile 10 hakoreshejwe inkoho za rutura n'amabombe mu nkengera z'igisagara ca Sake muri territoire ya Masisi ni mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ni nyuma y'imirwano ikaze yabereye muri ako gace kuwa kane n'umuno munsi kuwa gatanu. Ibindi kuri no nkuru na Jimmy Shukrani bakomera.
Muri iryo tangazo ryashyizweho umukono na Bwana Lawrence Kanyuka, umuyobozi ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho muri M23, avuga ko ibyo bibombe byaguye ku basivile mu nkengero za Sake mu nsiziro ziherereye ku muhanda Mugaruva Sake ugana Kicanga mu teritwari ya Masisi ahabera imirwano ikaze. Iyi mirwano irabera mu birometero birenga 33 n'umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Muri iryo tangazo kandi ubuyobozi bwa M23 buvuga ko ingabo zabo zabashije gusandaguza ibimodoka by'intambara bine bya FARDC umutwe wa SADC. Izo zari zitwaye imbunda za rutura n'ibindi bikoresho bitandukanye bya gisirikare. M23 ishinja leta ya Kinshasa ibinyujije mu gisirikare cyayo FARDC gushyira imbunda za rutura mu baturage ndetse no mu nkambi z'abakuwe mu byabo mu mujyi wa Goma no mu bice biwuzengurutse. Kuri M23 ibyo bikaba ari ukutubahiriza uburenganzira bw'abasivile cyane muri iki gihe cy'intambara. Major Willingoma, umuvugizi wa gisirikare wa M23, yabwiye ijwi rya Amerika ko ingabo za Kongo zidahwema gutera ibisasu mu baturage zikabyitirira M23. Ibyo ni ibisanzwe cyane kuri guverinoma ya Congo n'igisirikare cyayo FARDC gutera ibisasu mu baturage. Nta gitangaje kirimo kubona babikora kuri iyi nshuro bakabyitirira M23. Ibyo turabimenyeye cyane rwose, kandi twebwe M23 tuzi ko gutera ibisasu mu baturage ari ibyaha by'intambara kandi bihanwa n'amategeko. Ntabwo twabikora habe na gato rero, kuko tuzi icyo turwanirira. Ejo n'ubundi bateye ibisasu mu baturage byica abasivili 10, abandi barakomeretse. Yemwe hari n'ibindi bikorwa bibi byakorewe muri utwo duce kugeza ubu tutaramenya. Uyu yongeyeho ko M23 ifite umugambi wo kurangiza intambara ku buryo budasubirwaho no guhashya abayirwanya aribo FARDC n'ingabo za SADC. Ibyo dushaka birumvikana, kandi n'icyo tugamije byose birumvikana binyuze mu matangazo menshi tugenda dushyira ahagaragara. Twebwe twakomeje gusaba ko habaho ibiganiro hagati yacu na guverinoma, ariko ntibabyemeye. Igihe kirageze rero ngo turinde abaturage, kandi mu ntambara zose turwana ntabwo dutera, ahubwo nibo badutera. Tuzakomeza kwirwanaho ndetse no kurinda abaturage bari mu bice duyobora, kandi duhashye umwanzi kugeza ku munota wa nyuma. Ariko ibivugwa na M23 biterwa utwatsi n'igisirikare cya Congo FARDC. Colonel Guillaume Njike Kayiko, umuvugizi wa FARDC mu ntara ya Kivu ya Ruguru, avuga ko M23 ariyo yateye ibisasu mu basivile baturiye santire ya Sake no mu nkengero zayo. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika, Bwana Kayiko ntabwo yatanze umubare nyakuri w'abapfuye. Ahamagarira abaturage kwirinda ibihuha.
La situation sur le terrain évolue normal.
Ibikorwa bya FARDC birakomeje neza mu duce iyobora, kandi mbamenyeshe ko dukomeje kugenda kwigarurira utundi duce twinshi dutandukanye twari dusanze turimo M23. Iyo M23 bivuga ngo FARDC yateye ibibombe mu baturage, twibaza kenshi nimba ibiza abantu bwira. Ntabwo twebwe twakora amakosa nk'ayo ngayo, ahubwo M23 yo isanzwe ikora ibintu nk'ibyo. Narabibonye ejo bundi bwiherutse gutera ibibombe mu nkambi y'impunzi n'ubundi gahakana. Ibyo ntabwo twe tubiha umwanya habe na gato, ahubwo icyo dusaba abaturage ni ukwirinda ibihuha byose bya
M23.
Colonel Guillaume Njike Kayiko akomeza avuga ko ingabo za SADC zatangiye kurwanya M23 ku mugaragaro ifatanyije n'ingabo za Congo. Izo ngabo zari zaraje mu butumwa bwo guhashya M23, ariko kugeza ubu zikaba zitari zagatangiye intambara ku mugaragaro. Kuba ingabo za SADC zatangije ibikorwa by'intambara hamwe na FARDC birimo kuvuga bitandukanye mu baturage ndetse n'abanyapolitiki bo mu burasirazuba bwa Congo, aba babona kwiba ari uguta igihe ndetse no kwizeza ibitangaza abanyekongo bari mu nkambi z'impunzi mu mujyi wa Goma no mu teritwari ya Nyiragongo. Ingabo za SADC zirangije amezi atanu hano, zaje mu mujyi wa Goma hano mu burasirazuba bwa Congo mu kurwanya M23, kuko urabizi M23 nicyo kibazo ku mutekano wacu, ariko nta kintu bigeze bakora ku ntambara ibera mu burasirazuba. Ubu ngubu ntacyo zakora kugira ngo zitwemeze ko hari icyo zigarura ku mutekano. FARDC yemeza ko ibirindiro byayo birinzwe neza, kandi ko M23 itigeze bibakuramo kuva ho imirwano yatangiriye mu nkengero za Sake. M23 nayo ikomeje kugenda yerekana ko itigeze na gato iva mu birindiro byayo, ahubwo ko yabashije kwirukankana ingabo za leta n'izindi zibafasha. Ahandi imirwano yakomereje ni mu teritwari ya Rucuru, aho M23 yatangije ibitero byerekera mu gace ka Kanyabayonga mu teritwari ya Lubero. M23 yatangaje ko yabashije kwigarurira aka gace kari ku mupaka wa teritwari ya Rucuru n'iya Lubero, ariko aya makuru nayo aranyomozwa na FARDC. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Jimmy Shukrani Bakomera, urakoze. Twenda kongerera ko yuko igisirikare cha Afrika yepfo cemeje yuko ingabo zacu ziri muri Republika ya Demokarasi ya Congo zatanye mu mitwe n'abagwanyi ba M23 bari Isake muri uko gutana mu mitwe. Umusirikare umwe wa Afrika yepfo mu bagiye kugarukana amahoro muri Congo yarahasize ubuzima, abandi 13 bakaba barahakomerekeye muri ntunga. Tuce tuja mu Burundi, aho leta y'ico gihugu yafashe ingingo zibuza imiduga n'amapikipiki kwirirwa zihagaze ku mastation zirindira igitoro. Ivyo binaraba n'abagendesha ivyo vyuma bazofatwa vyabazimanye mu mabarabara mu gihe batoba bafise igitoro ngo bazoca babihanirwa. Ni ingingo itavugwa ko rumwe n'amashirahamwe aharanira inyungu z'umunyagihugu mu Burundi ndetse n'abagendesha ivyo vyuma. Inkuru tubaza Thierry Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ningingira abo bagendesha imiduga n'amapikipiki mu gihugu cyose cy'u Burundi kwa tangendeshwa nimwe izo subira kwibonekeza ku mastasiyo yose yo mu gihugu zirindiriye igitoro kimaze igihe cyarabuze muri ico gihugu. Leta ibicishije mu bugenduzi bukuru ubw'igipolisi yasohoye iyo ngingo ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Mu itangazo ryasomwe n'umuvugizi w'igipolisi Nduwimana Desire amenyesha ko izo ngingo zafashwe mu ntumbero y'ukubahiriza umutekano w'ibintu n'abantu
kugira ngo umutekano wo mu mabarabara uhagararirwe neza kugira ngo umutekano w'abantu n'ibintu worohe hafashwe ingingo n'ubugenduzi bukuru bw'igipolisi ko ku masasiyo ari mu gihugu cyose mu bisagara byose kizira yuko hari imiduga yirigwa itonze ku ibarabara kuri sitasiyo irindiriye kuronka igitoro. Ibyo rero si ku miduga gusa ni no ku mapikipiki ekibigendeshwa byose mu ibarabara.
Uyo muvugizi yanamenyesheje ko iyo ngingo iraba n'abantu imodoka zizimana kubera kubura ibitoro bagaca babuza uruja n'uruza, anagabisha ko uzobirenga ko azohanwa.
Nukwibutsa abene gihugu eka bose batembereza ibyuma mu ibarabara ko kizira kikazirizwa gutembereza icyuma ubona yuko igitoro ufise kitagushikana iyo uja hanyuma nguje kuzimiriza imodoka cyangwa icyuma cyawe mu ibarabara. Hakinwe rero yuko urujya n'uruza ruguma rumeze neza umuntu rero azogira azobirenga ko azohamye.
Abakunzi b'ijwi rya Amerika bagerageje gushika ku mastasiyo atandukanye ari mu gisagara cha Bujumbura mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu basanga iyo ngingo yatanguye kubahirizwa. Bamwe mu bagendesha izo modoka babashije kuvugisha barashima iyo ngingo yo kubuza imirongo minini ku mastasiyo. Uku ni kubabisigura:
"Mwisanzwe nka jewe iyo ngingo ni nziza bivanye n'amasanganya akunda kuba yibonekeza rimwe rimwe. Ibyo birabonekana cyane. Mwisanzwe ko kenshi iyo zakunda gutonda ku mabarabara ugasanga nyine hidrate ya mamutyaje
mugana cyane cyane ku ibarabara rikuru mwo bari bafite ingaruka mugana nkaha usanga atari sensuare.
Ku rundi ruhande basigura ko iyo ngingo naho yotuma haba umutekano w'ibyo byuma ariko ije kuniga bamwe kuko batazomenya ko habonetse igitoro mu gihe iyo caba kije uri hafi ya Kironka. Babona ko hazocakura kamwana wa mama hakaba habazomenyeshwa ko cahageze abandi ntibazigere bamenya amakuru.
Ati na bene ntibishobora koroha kuko kenshi bikorwa mu magurupe ya WhatsApp ariho n'abashoferi usanga ata mawatsapu bafite nabyo bitahita bigora.
Ndi ko ikinyo kubagira cyo cyangwa ngo nikiriho kiravuga ati umutanda ku masasiyo n'ubundi bari bakwiye kuza baravuga ati cyane bagatisha ku maradi muraba hasi ntimuje gutonda mugamba muraba hasi cyane bavuga ati isaha iyi n'iyi ukasheruna hasa hasa kuba hari igitoro.
Ikindi batakiriye neza ni ingingo ivuga ko imodoka izo zimira mu ibarabara kubera igitoro izofatwa. Aha bavuga ko uko bazunguruka habarondera ahoboneka ico gitoro n'akaba gasigayemo kahaherera ibyo bakabona ko bitari bikwiye kuko atakundi bo bigenza mu gihe nta gitoro gikwiye kiraboneka mu gihugu.
Banya nuko ushobora guhagurusa umudugu ubona hariyo nk'iritiro nka zitanu ukavuga ati je ngiye aha ariho ugasanga mu rugo urugendo ugiye ugasanga hari ibindi bintu bice byiyongera ko utari wateguwe kandi bisaba ko ugenda ushobora kukikuzimira ko urumva ko yangiye ngo ikigufata.
Naho amashirahamwe mu vyaharanira harimwo inyungu z'umunyagihugu avuga ko adatahura iyo ngingo. Avuga ko kuba izo modoka zahora zihagarara ku mastasiyo ari ugutanguranwa kugira ngo barabe ko boronka kandi akaba ari n'uburenganzira bwabo. Jean Nduwimana avuga ishirahamwe Oricom avuga ko icari gikwiriye ari ukurondera inyishu y'uko abarundi boronka igitoro. Abandanya avuga ko iyi ari inzira yo kugira ngo ntibiboneke nabi ku banyamahanga n'abandi bagendera mu Burundi.
Ziya modoka zateza kuba zajanye abakozi zajanye benezo iyo baje kurangurira imirimo. Ziya modoka rero hajya zihagarara hajya ni ngorane. Si byiza bya benezo ni ukubura uko bagira. Gusa iyi modoka ari nyinshi ku murongo ikaba umurongo muremure biboneka nabi. Aba banyamahanga batubona baraheza bakavuga bati abarundi ntibagikora imodoka z'u Burundi noneho ntizigikora ntizigitwara abakozi ku kazi ahubwo zisigaye zibatwara gutonda ku masitasiyo. Ibyo biraheza bikaboneka nabi. Umuti rero w'ukugira ngo ntibiboneke nabi suku zirukana ahubwo nukurondera igitoro gikwiye.
Ishirahamwe Orikome ribandanya risaba ko leta yari kwiye gushira ingufu mu gutorera inyishu ikibazo gihari cy'ibura ry'igitoro ishirahamwe ashoboye kuzana ico gitoro. Nduwimana anavuga ko kubwira abanyagihugu ngo baje gutondi wabo muhira mu kurindira ko igitoro kiboneka bishobora gusubiza inyuma cyane ibikorwa by'igihugu. Ikindi avuga nuko atagikozwe mu Burundi bashobora kwisanga mu buzima bugoye cyane burimo no kubura imiti ahantu hatandukanye kubera iryo bura ry'igitoro, ndetse no mu bindi bisata hakabaho ikena ridasanzwe mu bintu bya nkenegwa. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda, makuru yacu tuyabandaniriza mu vy'amatora ya Afrika y'Epfo uno munsi kuwa gatanu. Vyaboneka cane ko umugambwe uri ku butegetsi muri ico gihugu ANC uri mu nzira zo gutsindira ku majwi make cane mu mateka yawo. Ibitigiri vy'imfata kibanza vyerekana ko atagisivya umugambwe ANC uzotsinda na majwi ari munsi ya 50%. Riboneka kandi ko abatora bawuvuye ko bakura kwa maboko ku bwinshi, ndetse imyaka 30 y'ubwigenze bwayo muri politike y'iki gihugu iri kwigana ku musozo wayo. Ibindi kuri no nkuru y'Ijwi rya Amerika murayisomegwa mu Kinyarwanda na Themistocle Mutijima.
Ukutabona amajwi nibura 50%, birasunikira ANC kugushaka irindi shyaka byishyira hamwe bigakora ihuriro ngo ibashe kubona ingufu zihagije zo kugena umukuru w'igihugu no gushyiraho abagize guverinoma. Ibi biragaragaza impinduka zikomeye mu rugendo rwa demokarasi ya Afurika y'Epfo, aho iri shyaka ryakomeje kugira ubwiganze busesuye mu nteko nshingamategeko kuva mu 1994. Aha naho ni igihe wari umukuru waryo Nelson Mandela yakuraga igihugu mu maboko y'abanyamuke b'abazungu akakerekeza mu nzira ya demokarasi. Mu gihe kugera kuwa gatatu w'iki cyumweru, hejuru ya 2/3 by'amajwi y'abatoye yari yamaze kubarurwa, ANC niyo yari kiyoboye. Gusa yari ku majwi 42% ugereranyije na 57% yatsindiyeho mu 2019, ndetse kure cyane ya 62% Mandela yatsindiyeho mu 1994. Mu gihe amajwi yari agikomeje kubarurwa, ishyaka Democratic Alliance DA niryo ryari ku mwanya wa kabiri n'amajwi 22.64%. Icyakora si ubwiyongere bw'amajwi ya DA bwagabanyije ya ANC. Ku mwanya wa gatatu hari ishyaka Umkhonto we Sizwe MK ryahoze ari perezida Jacob Zuma n'amajwi 12%. Ni amajwi atunguranye ku ishyaka ryashinzwe hafi mu mezi 6 ashize rishinzwe n'uwahoze ategeka ANC. Imibare ya nyuma y'ibyavuye mu matora yitezwe mu mpera z'iki cyumweru. Icyakora mu gihe ubu ibintu birushaho gusobanuka n'amajwi agenda ashyirwa ku rubuga rwa komisiyo y'amatora, abanyapolitiki n'abasesenguzi ubu berekeje amaso yabo ku gishobora kuba ihuriro ry'amashyaka riyobowe na ANC. ANC yakomeje kugira ubwiganze muri demokarasi ya Afurika y'Epfo n'abaperezida 5 bakurikirana ku butegetsi bava muri iryo shyaka. Nyamara mu gihe uriho ubu Cyril Ramaphosa yabagumye ku butegetsi, bizamusaba ko ashakira abanywanyi iburyo cyangwa ibumoso bwe. Hazaba kwinangira mu bayoboke b'ishyaka rye kuba ryakwiyunga na DA iri ku mwanya wa kabiri itegekwa n'umunyapolitiki w'umuzungu John Steen Wilson. Ibyo biraterwa n'uko porogaramu ye y'isoko rifunguye binyuze mu kwegurira abikorera ibigo bya leta, ndetse no guhagarika porogaramu zigamije guteza imbere abirabura mu bijyanye n'ubukungu igongana n'imigenzo y'ishyaka riri ku butegetsi. Icyakora hazanabaho akangononwa mu gutumira Zuma wavuye muri guverinoma ahanganye n'ibirego bya ruswa, cyangwa se ishyaka EFF ry'impirimbanyi Julius Malema muri guverinoma nyuma y'aho aba bombi bahanganye mu kwiyamamaza n'ishyaka bahozemo. Ishyaka ANC riracyakunzwe n'abatora benshi kubw'uruhare rwaryo mu guhagarika ubutegetsi bw'abanyamuke b'abazungu, kandi gahunda zaryo zo guteza imbere imibereho myiza kimwe na politiki zo kuzamura abirabura mu bijyanye n'ubukungu zishimirwa n'abarishyigikiye ko zafashije mu kuvana mu bukene imiryango y'abirabura ibarirwa muri za miliyoni. Icyakora mu myaka 30 y'ubutegetsi ndahangarwa bwaryo, ubuyobozi bwaryo bwagiye bwijandika mu ruhererekane rw'amahano ya ruswa yagutse. Ni mu gihe ubukungu bw'iki gihugu giteye imbere mu by'inganda kurusha ibindi ku mugabane wa Afurika bwasubiye inyuma, ndetse ibigereranyo by'ibyaha n'ubushomeri bigaca agahigo mu kwiyongera. Bamwe mu mpuguke biteze ko ANC izakora ihuriro yifatanyije na rimwe cyangwa yombi mu matsinda y'abatavuga rumwe naryo, na cyane ko ishyaka MK rya Jacob Zuma ryegukanye insinzi ikomeye mu ntara avukamo ya KwaZulu-Natal.
Themistocle Mutijima, mugenzi wacu Fidèle Niyongabo nawe amaze kuvugana na Zenon Ndayisenga, umuhinga muri politiki ari ku murwa mukuru wa Pretoria, na Onesphore Minani ikorera utwiwe mu gisagara cya Durban. Zeno, niwe atangura avuga nimba ibintu bimeze by'ukuri uko abantu bari babyiteze.
Musanze tuvugana tunavuga ko twakira neza ibiharuro bimaze gushyikirizwa no mu bujejwe gutegura amatora biriko bishyikirizwa mu kibanza ahitwa Midrand kandi indorerezi nyinshi zivuye mu bihugu n'amashyirahamwe atandukanye bose barahishikiye kugira ngo bakurikirane bakurikiranire hafi ya matora nta ruhande ruratangura kwiyamiriza ibyavuyemo bose baracyatekanye narigiye hamaze guharurwa ibice birenga 50% y'amajwi ku ijana y'abatoye bose hamwe ni ukuvuga ko hasigaye guharurwa ibice hafi birenga 40% kugeza ubu rero nk'uko nari nabivuze mu yindi myihuhezo nagize ngaha kuri radiyo Ijwi ry'Amerika ufatiye uko nari nacika ibice usanga atatandukaniro rinini ririmwo kuko umugambwe IMC niwo uza imbere ku bice 41 n'ibice 95% ku ijana hama DA ugakurikira ku bice 23% n'ibice 35% ku ijana hama umugambwe nubwo ko ari mushasha wa Jacob Zuma MK umukondo we Steve nawo ukaba ufise ibice 10 n'ibice 90% ku ijana hagakurikira EFF umugambwe urongowe na Julius Malema ufite ibice 9 n'ibice 50% ku ijana hanyuma PA nawo ukaba ufite ibice 2 n'ibice 24% ku ijana ariko ibyo mvuze navuze nifunze ibyari bimaze gusohoka uno munsi ku masaha ya 3 kuko atagusubira batange ikintu cyegeranye cy'uko byifashe saa moya z'ijoro ku masaha y'ino.
Murakoze. Nawe Honest for amina na uherereye ngaho Durban ni mu ntara ya KwaZulu-Natal aho umugambwe MKP wa Jacob Zuma yahoze ari president bikuvyifatamwe neza wagiye mu kibanza cha gatatu ukarengana gushika ubu ibiharuro by'agateganyo bihari umugambwe Economic Freedom Fighters aho uherereye ubona abashigikiye umugambwe MKP bariko bavyakira gute ibiharuro biriko birashikirizwa gushika ubu.
Murakoze cyane kongera turamuze kandi abariko baradukurikirana hano ri mu ntara ya KwaZulu-Natal na cyane cyane mu gisagara cya Durban umugambwe MK uriko uduza ibitigiri cyane ku muvuduko munini ku buryo abanywanyi b'uwo mugambwe bamaze kubona yuko batahukanye insinzi kandi biraboneka ku buryo nk'uko babivuze abandi mu bice 60% by'amajwi by'abatoye bamaze guharugwa birabonekana yuko mu bice 40% bisigaye by'amajwi ataraharugwa ibitigiri bidakongera kuduga vyiyondanya kuko ibice bitaraharugwa cyane cyane ni ibice byo mu bisagara binini binini ibyo bita nini amametro muri icyo gihe bibonekana yuko umugambwe wa Jacob Zuma umaze amezi 6 gusa wamaze gutahukana intsinzi kandi abanywanyi bawo na cyane cyane mu ntara yo muri KwaZulu-Natal bamaze kubyishimira.
Murakoze. Ngaruka kuri we zeno nkiri ku mugambwe MKP ku bwanyu ukubona uri kubyifatamwe neza kandi ari umugambwe mushasha bivuze iki muri politiki ya Afrika yepfo kwikanira hafi no muri aya matora.
MK ari umugambwe usa n'uwatangaje abantu na cyane cyane mu ntara KwaZulu-Natal aho Jacob Zuma asanzwe akoreka umugambwe w'MK usa n'uwatsinze ku rwego ruri hejuru cyane mu matora yo KwaZulu-Natal nk'uko nari ndabivuze akaba ari nayo ntara Zuma aturukamo eka n'umwami wabo nyine navuga umwami w'abazuru niyo ntara asanzwe abamo MK rero umugambwe w'icyukiranije niko nabivuga cyangwa w'iyubukaranije kuko mu warumenyerewe ukasaka kubwira ko akumere wari umaze nk'amezi dufate nk'uko mugenzi wanjye yarayize amezi 6 mugabo dufate nk'amezi 2 gusa icyo ni ikizero cyatangaje abatari bake.
Murakoze.
Urakoze Fidel Niyongabo nawe kuri ico kiganiro mugiranye na Zeno Ndayisenga hamwe na Onesphore Minani bose bari muri Afrika yepfo abashaka kumva icuzuye muze kuja kuri wezi tata kaburungu radio atuvewa akaburungu com muce mufyonda handitse muri isanga ni gice rero ca muri isanga Fidel Niyongabo yari yadukoreye no munsi nuko rero ncuti bakunzi baca kandi ngaha duce dusozerera makuru ino mugoroba reka nshimire abo twari kumwe muhinga bw'ivyuma Geoffrey Mutagoma yarafatikanije na engineer Justin kugira ngo begeranye amajwi abashikira tankomanzi mwakoze yakoze Edil Gwema yaraduhagarikiye Diana nini nahazwe ni jewe mwari kumwe kuri mikondo ko ndabashikiriza no makuru nari muri studio ya gatano kujugya America ku izina rya bagenzi banje mu nkundire ndabike banure ndabifuriza kugira weekend nziza ahanje tuzongera mu biganiro byo munzwiza imana ibahe ijoro giza murari hajyana hatarya na rumwasi.